Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti bagenzi baraje Nzamba agace ka Kawe turi ku munsi wa mbere igenekerezo ya 12 Nyakanga 2022 uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi na yaza kuba hagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Leta yategerezwa gutorera umuturama ikibazo kijanye n'ubukene bw'ibikoresho byo mu mashuri cyane cyane inyubakwa n'intebe aho abana bicara. Na kama gategwa n'ishyirahamwe Pasteur kuri uyu wa mbere ariko umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu watangura mu gihugu cyose. Nayo mu ikambi y'Inyarugusu havugwa bamwe mu barimu bakaba icyo baragiye maze abajeje intwaro n'amashuri nyene bakirabira hirya mu kumvikanisha uwo yakorewe ayo mahano n'umwarimu yaramukoreye. Nabyo muraza kubyumva muri ano makuru. Ni kuri uyu wa mbere nyine hatangura amatora y'abahuza ku mitumba n'amakartiye nk'uko byagiye biribonekeza mu gihe cyo kwiyandikisha. Mu ntara ya Kirundo ho abanyanyi b'umugambwe CNL bavuga ko basanze barakuwe ku ntonde mu makomine yose. Ido ni ido mu kanya isase.
Inzamba
ano makuru tuyatangurira mu yavugwa mu gisata cya politiki. Abanyonyi b'umugambwe CNL bo mu ntara ya Kirundo baridoga ko bakuwe ku ntonde z'amakomine yose mu matora y'abahuza yabaye kuri uyu wa 12 Nyakanga. Abo banywanyi bakaba bavuga ko amatora yabaye nta muco urimwo kuko yagiyemwo abari mu mugambwe uri ku butegetsi bonyene. Ido ni ido na kahindu sabe.
Abanywanyi ba CNL mu ntara ya Kirundo bavuga ko abakuwe ku ntonde bose mu matora y'abahuza bo ku mitumba babwiwe ko atamunywanyi wa CNL yemerewe kwitoza. Umwe muri abo banywanyi asigura ko abajejwe intwaro aribo batanze iryo tegeko ryo gukura ku ntonde abanywanyi ba CNL bose bitoje.
Uyu munsi ari ku munsi w'amatora none karamanyanga yateguwe aca yabakura ku ntonde. Na CNL arekerewe kwitoza tukabona ko ari amanyanga yateguwe kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mitumba kuko aho byagiye biraba telefoni y'amasitanteri zitanteri wo ku ntebe yacazimye amatelefoni kandi rero yatanze itegeko ry'uko abasenere bazabakora ku ntonde.
Abo banywanyi bagatangazwa n'ukuntu bakuwe ku ntonde z'abitoza bahogwa kugira abagore barenga umwe kandi hari abanywanyi ba CNDD FDD bitoje bafite abagore benshi basaba ko ayo matora yosubigwamwo.
Frande ku maraporo yagera aboneka ko kumutunda murongorera aho masakantere asanzwe aboka ariwe yahaye n'uburenganzira bw'abantu bitoza barafise abagore barenga umwe. Icyo twasaba ni uko amatora yozategurwa neza agasubigwamwo naye da matora yoyo munsi n'amanyanga nyene n'amanyanga mu busuma
kero yuko kena wabashate kwitoza abonyine. Radio Nzamba gateka kawe kuronka buri amatari w'intara ya Kirundo kugira agire ico avuze kuri iyo myidogo y'abanywanyi ba CNL mu matora y'abahuza bo ku mitumba.
Arakoze gahindu sabe ahandi ni mu ntara ya Gitega hari imyidogo ku banyagihugu bemeze ko atamuco urimwe mu bantu bemerewe kwiyandikisha ngo bazobe abahanuzi b'umutumba mu matora ategekanije kuba kuri uyu wa mbere. Bemeza ko utari mu mugambwe CNDD FDD utemererwa kuja mu bitoza. Bakadoma urutoke abakuru b'imitumba kuba bari inyuma y'iryo kumigwa. Inkuru ya George Nimenya.
Kuko amakuru dukura imitumba imwe iri mu ntara ya Gitega avyemeza ikumigwa rya bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe CNDD uri ku butegetsi niyo ryagaragaye muri iyo mitumba. Akarorero ku mutumba wa Gweru abiyandikishije basanze batari ku rutonde rw'abitoza aho bamenyesheje ko badakwije ibisabwa byose. Amadosiye yarasanzwe bari mu mugambwe CNDD akaba ariyo yemewe gusa ibyaneguwe na bamwe mu banyagihugu.
Bakugerageje gukumira umuntu wese batavuze ibyumviremo bya politiki ibintu by'amacakubiri imigambwe utari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bikunda yuko ubajyana mu mwabo badoba bahanutse ku mitumba. Rero tugaca tubona ibidakurikira bidaca bingorane nini kuko akarenganyo kadusha kaba kanini umengo bariko bashiramo abantu batoza baratunganiriza aho bashatse canke batoza barahengama mu gutunganiriza abantu canke mu kutoza barakamisha vya biturire nyakubahwa umukuru w'igihugu avuga ko ariko aragwanya.
abanyagihugu bagasaba ko aya matora yagarara hakabanza hakaba ugutunganywa neza kwayo.
Tutakumengo amatora bagoma bakayabangira kuhama bakatabitunga neza bakatima ko hose bakabivuga no mu masengero umuntu wese akaja kwiyandikisha hama umuntu agatorwa bisunzwe ishinga ntayabwiwe muri abakisunze mugambwe ari kuva mu kundi bwavyumve itunganywa ryose nkuko imituma nka yose icayo cy'amanyanga.
Kuri iyo myidogo ya bamwe mu banyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba agati yakawe ukaba utarashobora kuronka kuri telefone buramatari w'intara ya Gitega.
George Nimenya arakenuye cyane mukanya amakuru tuyabandaniriza mu gisata c'indero inyuma y'akaruhuko gato.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Mu gihe abanyeshuri batanguye umwaka w'ishuri mushasha kuri uyu wa mbere mu gihugu cyose w'2022 ushiriwe 2023, ishyirahamwe PASEM risaba leta nshasha gutorera inyishu irama ibibazo bijanye n'ubukene bw'ibirasi n'ibindi bikoresho bikenewe mu gisata c'indero. Mu itangazo ryashyizweho habona kuri uyu wa mbere, Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM abona ko igisata c'indero cari gikwiye gushyirwa mu vya mbere bihabwa amahera mu ndinganizo y'amafaranga leta ikoresha. Tumukurikire.
Turavuga yuko leta yari ikwiye kugaragaza kigoro kugira ishyigikire igisata c'indero, kuko nyimba dushaka iterambere n'ahandi byaragaragaye, udashyize igisata c'indero imbere nta terambere rishoboka mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ndabajere kubona igisata umengo nta buryo bukwiye bariko baragiha, kandi uravye no mu byavuye muri ya nama rukoma y'indero iheruka ibisabwa n'ingenera no kubisaba uburyo bwinshi, ariko rero twitwa turatangara kubona indero leta itari kiragira kigoro mu kuyiha uburyo, kuko uravye nko muri bije y'umwaka uheze uriya waheze ya leta yari yagiye mu cyo za cindero yose hamwe yari miliyari 353. Kubona rero muri uyu mwaka hiyongeye ko muri yari dumwe gusa imyenda 354, ayo mafaranga ari make cyane. Mugabo tukabona nafashe urundi mbere imfashanyo yabo mu gisata yaragabanutse kuva ku miliyari 20 kugeza ku miliyari 18. Hanyuma tugatangara ingene tubona muri bije y'uyu mwaka leta yerekana ko amahirizo tuzokwinjiza aziyongera ko imiliyari 600 usumba ayo yahora itoza, ndetse muyazoje muri izo miliyari 600 muyazoje mu bijanye n'ibya investissement ni miliyari 500. None muri izo miliyari 500 igisata c'indero kiguma kibura, yumva twafite dukora gute? Ugatusanga mbere n'amahera aja mu bya investissement mu ndero ugasanga ari munsi ya 10% ya mahera bahaye igisata c'indero. Ugacuraba ingene by'indero byifashe muri abazane b'abana bigira ko muri abyo bitabo muri abyo ukabona ko icyo gisata kibangamiwe cyane. Iyi leta nshasha mu bintu tuyisaba ni uko nyimba ari revizo bijete nimba ari ukura by'amafaranga y'ingene yagiye yatunganijwe na leta iheruka, twaza ko nje bukiraba kuko ntibyo kumvikana ingene igisata c'indero kibagirwa kandi cyo shingiro y'ibikubirahugwa byose.
Umushikiranganje w'indero François Habyarimana akaba yugururiye umwaka w'ishure mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa mbere, ari naho imiryango y'abigisha babiri mu buyobozi bw'amashuri muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza yaciye isaba ko ababo bosubizwa mu kazi kabo nk'uko babirekurirwa n'amategeko. Imyaka 5 irarangiye bagirizwa ko bashitse ahabona amakosa akorwa n'imbonera kure. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gérez Ndabirabe ngo niwe yobari hejuru yitotezwa ry'abo barimu. Inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Abo barimu babiri ni Nzambimana Emmanuel kuri Ecofo Musonge na Nizigimana Jean-Claude kuri Ecofo Kiziba muri komine Matongo. Mugira umushikiranganje w'indero François Habyarimana yararamutse yugurura kuri no wa mbere umwaka w'ishure 2022-2023 imiryango yabo bantu isaba kubasubiza ku kazi nkuko amategeko abibarekurira. Ntandaro ya vyose abo bigisha ngo baraniguye inyifato y'imbonera kure mu 2017 mu nama yari yatunganijwe na musitanteri wa komine Matongo.
Abanyamuryango barashoboye kwagirizanya amakosa amwe bakora mugabo abaje mu kuri cyo cyane bari mbonera kure z'umuryango w'ubuzima bwose ni naho uwabatwara umukuru wabo
barahagaritswe barafungwa muri myandagaro mwaka 2017 barekugwa muri ruhuma 2018 abo bigisha Emmanuel Nzambimana na Jean-Claude Nizigimana barasubijwe mirimo yabo ku mashure bigisha ko imbere yuko bahagarikwa gukora muri ntwarane mwaka 2018 nkuko imiryango yabo ibandanye bivuga. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe avuka muri komine ya Matongo ari hejuru iyo dosiye yankako abo barimu basubizwa mu kazi kabo haraheze imyaka itatu ngo barituye inzego zitandukanye ariko nta nyishu bararonswa nuno munsi. Kuri ico kibazo Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera umushikiranganji w'indero François Habyarimana ngo agire ico ashikirije turamukena.
Jean-Marie Ndabashinzi arakoze cyane mu gisata cy'indero mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu. Havugwa bamwe mu bavyeyi bahagaritse umutima kubera hari abana babo babigeme bashurashuzwa na bamwe mu barezi babo kugira ngo babahe amanota. Abatavyemeye baba bahisemo gusubira mu mwaka iyo hagize uwitura ubutungane ntatunganirizwa kuko bahitamo kubumvikanisha. Bamwe mu bigisha basaba ko abakora ayo mabi bohanwa vy'akarorero kuko babateza urubwa. Inkuru ya Eddie Claude Nininazwe.
Ikibabaje abavyeyi nabo mu bigisha nuko abana babo bashurashuzwa nabo bakingiye iyo bishitse bagatwara inda n'umuzigo uba wiyongereye mu muryango bagahava babura ivyo bafungurira uyo mwana. Umviriza umwe muri abo bavyeyi.
Niba nagize ingorane mu myaka ndahiheze umwana wanje agira ikibazo n'umurezi udutunze umwana tudufitiye imfashanyo bivanye n'uko umwana yabonetse muri ubwo buryo. Hanyuma icyo gihe turabitirukamwo turazunguruka ukubita ahandi nyine birabura umuti. Basi umwana wanze ishuri rikuraho rirapfa. Basi uyu muntu rero rwose isuri yakoze yaraturose aravamo aho akarere turimo mu gihumbi 2019 yaturukuravaho aragenda. Ibibazo by'uburezi arabihiba bivanye n'uko byarimo amajambo menshi kandi twari guhava tubagana kuri
aho bigeze ngo bababwira ko batemeye kuryamana n'abo bigisha atamanota yo kunguruzwa bazoronka ngo uwituye ubutungane nawe aho gutunganirizwa baramwumvikanisha.
Nibwo biriko bitera bifata izindi nzira zidashoboka ni ukuvuga abana bamwe bari guhera ishuri bivanye n'abarezi barezi bagenda baremera amanota ngo tutakoze ibiri ngo manota ngo wowe ntuzokwigira umenya ngo wowe ntuzokwenda nawe uzoca kazi usanga rero uwo mwana wawe utsanga uwo mwana wo mu muryango aragize ingorane arabuze ibyo akora n'ibyo areka bivanye kuri icyo kibazo. Tuje tubona rero abana inda zishushungira izo turiko turabivuga ngo tubirondere ugasanga ni umurezi kazi usanga rero ibyo bintu birabaye ibara bigiye ku butware bwo hasi butonya kazi usanga umenya ntaho bipfa ntaho bijya barahuyahuya nyine. Uwo
umwe mu bigisha aranegura bagenzi biwe agasaba abajejwe indero mu makambi y'impunzi kwigisha kirazira. Abaharanira agataya k'impunzi nabo basabwa kutabariza uwo gwaruka.
Nico gituma basaba dushimitse ibikurikira dore ko bahagarariye indero mu makambi bagerageze kugarukira indero mu gushyiraho ikintu kitwa kirazira hagati y'uwo mwana n'umwigisha hama kubashobora gushikana ijwi kure cyangwa bashobora gutabariza batabariza abana agateka k'abana kagarukirwe kuko bantu bari kubakorerwa bintu nibo twari twiteze ko kariza keza kandi nibo Burundi bw'ejo.
Uruganda rwa makuru rwa Radio Inzamba agateka kawe abo twashoboye kurunka mu bajejwe indero mu ikambi ya Nyarugusu batubwiye ko abo bazi bahanywe ariko ko dukeneye amakuru y'imvaho twoyabaza abajejwe igisata kigwanya amabi afatiye ku gitsina abo nabo ntiturashobora kubaronka.
Turamushimiye na Eddie Claude Nininahatwe nino ngaha dushije dusozera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwakoze mwese badufashije kuyegeranya. Pia Gahungu ariko ndabashikiriza ndabikebaniye mugire amahoro naho ubutaha.